Twashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunze bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Karim Khan asaba umucamanza w'iyo sentare kumusinyira impapuro zo guta muri yompi abategetsi bakuru ba Israel barimwo umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu.
I can also confirm today.
Nana kwemeza kandi kuri uyu munsi nshingiye kumenyetso byakusanyijwe bikanasuzumwa n'ibiro byanjye. Mfite impamvu zifatika zo kwemera ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na Minisitiri w'Ingabo w'icyo gihugu Yoav Gallant bagize uruhare mu byaha mpuzamahanga.
Uyu ni Karim Khan, umushikiriza manza mukuru wa CPI. Muri make kandi mu yanditswe afitiye harimwo aya Irani yarayitoye ikiziga cya President Ebrahim Rais n'abandi bategetsi bari kumwe muri kajugujugu yagize insanganya kwa Mungu. Perezida wa Kenya nawe azobanana na Perezida wa Amerika Joe Biden mu kwa kane w'inondwi. Urugendo hagiye gukorera ngaha muri Amerika ruzovugirwamo ahanini umugambi wo kurungika inteko muri Haiti. Donido ni mukanya. Reka rero amakuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu Fidel Niyongabo atubwira agezweho ijyanye no ku isi.
Urakoze Diane. Amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye duhere kuri Iran, aho kuri uyu wa kabiri Iran igirisha urugendo rw'umubabaro rwo gushingura Perezida Ibrahim Raisi n'abandi bategetsi bakomeye bahitanywe n'isanganya y'indege ya kajugujugu. Urugendo rw'umubabaro ruza kuba mu gisagara cya Tabriz kiri mu ntara ya Azerbaijan iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Mu mpera z'umunsi biziga byabo bizakujanwa n'indege mu gisagara cya Qom kirimwo kimwe mu bibanza bihezagiye aho Raisi yize amashure. Mu nyuma y'aho ibiziga byabo bizojanwa ku mugwa mukuru wa Iran Tehran, aho bitegekanijwe ko umuyobozi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ayobora ibisabisho vyo kubasabira. Ku munsi wa kane Ibrahim Raisi azojanwa mu gisagara ciwe c'amavuko ca Mashhad, aho azoshingurwa mu kibanza gihezagiye citwa Imam Reza. Raisi ni umuprezida agira ubumunani wa Iran kuva habaye revolution ya Kiislam mu mwaka w'1979. Inyuma y'igikorwa co kurondera Perezida Ibrahim Raisi n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire Amir Abdollahian n'abandi bategetsi bakomeye ba leta cabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana urangiye, vyatangajwe ko bose bitavye Imana mu gitondo co kuri uyu wa mbere. Isunzwe ibwirizwa ashingiro rya Iran icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Muhammad Mokbel niwe azorangura amabanga ya perezida mu kurindira amatora azoba mu kiringo cy'iminsi 50. Tukivuga kuri Iran, ejo ku munsi wa mbere abagize urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi barafashe umwanya w'agacerere mu ntumbero yo kwibuka urupfu rwa perezida wa Iran Ibrahim Raisi n'abandi bategetsi bakomeye ba leta bahitanywe n'isanganya y'indege ya kajugujugu ku munsi w'Imana urangiye. Uwo mwanya w'agacerere wasabwe n'ibihugu by'Uburusiya, Ubushinwa na Algeria wafashwe igihe abagize ubwo rwego rwa ONU bari mu nama yari igenewe kwirinda ihiganwa ry'ibigwanisho mu kirere hamwe no kubahiriza umutekano mu kirere. Inyuma y'uko abo bategetsi bafashe umwanya w'agacerere, Izumi Nakamitsu, umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU kubijanye no kugabanya ibigwanisho ku isi, yababwiye ko guha imfashanyo y'ibigwanisho Ukraine byabandanije mu mezi aheze. Yatangaje ko izo mfashanyo zirimo ibigwanisho bikomakomeye, ibimodoka vya burende bikoreshwa ku rugamba, indege z'ingwano, ibibombe hamwe n'ingohontonto. Nakamitsu yatangaje kandi ko hari bihugu biha ibigwanisho Uburusiya, yafatiye ku makuru avuga ko igisirikare cy'Uburusiya caronse utudege tutagira abadereva bita drone misile zirasa kure insoro hamwe n'ibibombe. Nakamitsu yongeye avuga ko ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho vyica bidatora rikwiye guhagarikwa bidatevye kuko bisinzikaza bikomeye abasivile mu kiringo kirekire. Ubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanya kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Antony Blinken ejo kuwa mbere batangaje ko biyamirije bivuye inyuma ivyatangajwe n'umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku bijanye n'imitahe yo guhagarika abategetsi bakomeye ba Israel hamwe n'abo bavuze ko bakora iterabwoba b'umugwi Hamas. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko biyamirije ingingo y'umushikiriza manza mukuru wa Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yo gufata co kimwe Israel n'umugwi Hamas. Blinken yavuze ko gushira mu mugumwe Israel n'umugwi Hamas ari ibintu biteye isoni. Yatangaje ko Hamas ari umugwi w'iterabwoba wakoze ubwicanyi bugayitse butari bwibonekeze ku Bayahudi kuva igihe c'ubwicanyi bwakozwe n'abanazi kuri bo. Blinken yamenyesheje ko umugwi Hamas ukigize imbohe abanyaisrael ataco bazira batari bake harimwo abanyamerika. Mu itangazo president wa Amerika Joe Biden yashikirije yarunganiye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wiwe Anthony Blinken mu kuvuga ko gufata kimwe Israel n'umugwi Hamas ari ibintu bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. President Biden yavuze ko ingingo y'umushikiriza manza wa Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yo gusabira imitahe iyo gufata abategetsi ba Israel ari ibintu biteye isoni. Yavuze ko udashobora gufata cyo kimwe Israel n'umugwi Hamas ko hari ubudasa hagati y'izo mpande zibiri. President Biden yatangaje ko bazokwama bari kumwe na Israel mu kugwanya bari bo bose barondera kugeramira umutekano wayo. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko ingingo ya Sentare mpuzamakungu mpanavyaha atacifasha ahubwo ishobora kugeramira utwigoro turiko turaba tugenewe gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Amasezerano yotuma abagizwe imbohe barekugwa, imfashanyo zigenewe abanyapalestina nazo ziyongera. Blinken yavuze ko ari uwo mugambi igihugu ciwe kiriko gikora kidahengeshanya kugira gishike ku Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuza mu karere ka Afrika aho Sentare nkuru muri Afrika y'Epfo ejo kuwa mbere yaciye urubanza ruvuga ko Jacob Zuma yahoze ari umukuru w'igihugu atemerewe kwitoza amatora yimirije muri ico gihugu kubera ivyaha vyamwagiye. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka.
Iyo Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yavuze ko igice c'amategeko agenga ibwirizwa shingiro gitemerera Zuma afise imyaka 82 kwitoza kubera yafatiwe igihano c'umunyororo w'ikiringo c'amezi 12. Mu mwaka wa 2021 niho Sentare yo mu gihugu ca Afrika y'Epfo yaciriye Zuma urubanza rwo gufungwa amezi 15 ku caha co kwanka kwitaba ubutungane ku vyaha vya ruswa yagirijwe. Iyo ngingo yimye Zuma uburenganzira bwo kwitoza ku munsi wa gatatu w'indwiza ifashwe kubera ata burenganzira yari afise bwo kunguruza urubanza yaciriwe bwo kuja mu munyororo. Jacob Zuma yahoze ari umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo hagati y'umwaka wa 2009 n'umwaka wa 2018 yamara yahavuye atanga imihoho bivuye kuri ivyo vyaha vya ruswa. Yagarutse muri politiki mu mwaka uheze inyuma yahatanguye umugambwe mushasha yise umkonto besizwe anegura bikomeye umugambwe ANC uri ku butegetsi. Two kwibutsa ko Zuma yigeze kuyobora umugambwe ANC. Abatari bake babona ko iyo ngingo ishobora gutuma haba icyuka kibi muri icyo gihugu gisanzwe kiri mu bihe bikomeye by'amatora.
Urakoze Oriane. Naho Perezida wa Kenya William Ruto azobonana na Perezida wa Amerika Joe Biden i Washington ku munsi wa kane w'indwi. Ibiganiro hagati yabo bategetse bombi bizoshimikira ku mugambi w'igihugu cya Kenya wo kuyobora igikorwa gishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kurungika inteko mpuzamakungu muri Haiti kugira zigarukane umutekano n'iyubahirizwa ry'amategeko muri icyo gihugu. Abategetsi ba Kenya bemeye kurungika abasirikare 1000 muri Haiti. Yamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye byo ku isi byatangaje ko atanteko bizorungika muri ico gihugu. Byiteze ko umugwi wa mbere w'abapolisi bo muri Kenya bashika ku mugwa mukuru wa Haiti Paul Prince muri iyi ndwi. Perezida wa Kenya William Ruto yarashigikiye ingingo y'igihugu ciwe kurungika inteko muri Haiti. Yavuze ko ari igikorwa co gufasha abanyagihugu bo muri Haiti basinzikajwe n'ubukene, uruhagarara rwa politike n'ibiza mu kiringo c'imyaka itari mike. Yamara urubanza rushasha rwashingishijwe mu ndwi heze rufise intumbero yo kwagiriza Perezida wa Kenya Ruto ko yihojeje ingingo ya Sentare yo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yaziririza irungikwa ry'inteko muri Haiti. Iyo Sentare yatangaje ko ingingo ya Perezida Ruto iciye kubira n'amategeko hamwe n'ibwirizwa shingiro kuronka amafaranga agenewe igikorwa cyo kurungika inteko mpuzamakungu muri Haiti gishobora kuba ikibazo gikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu gishigikiye cyane irungikwa ry'izo nteko. Leta ya Amerika yemeye gutanga amafaranga arenga imiliyoni 300 amadola kuva uruhagarara muri ico gihugu rwiyongeye haraheze imyaka itari mike. Yamara ibindi bihugu byari kweze kubijanye no gufasha ico gihugu.
Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri no makuru yose yaduteguriye akabaheje kudushikiriza ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda umukuru umugambwe uharanira demokarasi n'ibidukikije Frank Habineza yarayatanze kandidature yo kwiyamamaza mu mwanya w'umukuru w'igihugu matora zo mu kwezi kw'indwi uno mwaka umenyesha makuru wa Trasumita Kabuyi yadutegura ino nkuru
Depute Frank Habineza abayi wa kabiri watanze inyandiko zimwemerera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka ku cyicaro cya komisiyo y'amatora mu mujyi wa Kigali Habineza yaraherekejwe na bamwe mu barwanashyaka be barimo n'abari baje baturutse mu ntara mu byangombwa bisabwa Habineza yabuzemo bibiri birimo icyemezo kigaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu n'ibaruwa yandikiwe komisiyo y'amatora isaba kuba umukandida Habineza wigeze kugira ubwenegihugu bwa Suwede yabwiye komisiyo y'amatora ko yari yaraburekuye mu mwaka wa 2017 bityo ko atumvaga indi mpamvu yo kongera gutanga icyangombwa kuri komisiyo y'amatora icyangombwa kigomba gutangwa igihe cyose umukandida yiyamamaza Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Madamu Odagasinzigwa yasabye Frank Habineza kwihutira kubitanga mu gihe cyose hazaba hataratangazwa urutonde ndakuka rw'abemerewe guhatana iki cyangombwa gitangwa n'abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Suwede kandi ko bakimuhaye mu mwaka w'ibihumbi 2017 nyuma yo gutanga ibyangombwa Frank Habineza yabwiye itangazamakuru ko afite icyizere cyo kuzatsinda amatora kuri iyi nshuro
aya matora tugiye kujyamo ya 2024 tubafitemo icyizere kinini cyane kurusha aya 2017 kubera ko cyagiye twagiye muri aya matora tumaze imyaka ine gusa ishaka rimaze kwemerwa ubu tumaze imyaka mu gihugu irenze 10 tukumva yuko twamaze kwiyubaka dufite inzego z'urubyiruko kuva ku karere ku ntara ku rw'igihugu dufite inzego z'abagore tumva ko ari imbaraga zitandukanye nizo twa dufite 2017 2017 twagiye matora tutari no mu nzego za leta ariko nkuko mu bizi 2018 twagiye matora y'abadepute turatsinda tuba tukabona tubona 5% y'amajwi y'abaturage tujya mu nteko y'amategeko tukatufitemo abadepute babiri ndetse na nyuma yaho twagiye no muri senate tujya no mu senateri
uyu mudepute yasobanuye ibyo azibandaho namara gutorwa birimo ikigendanye no kubana neza n'amahanga
icyo dushyize imbere ni ukugira igihugu cyiza kurushaho aho twihaza mu biribwa buri munyarwanda wese akaba afite ibiryo ku isahani tutagomba kutumiza ibiryo mu mahanga tukaba dufite mu byukuri umutekano usesuye tutatinya kuba twaterwa n'ikindi gihugu ko murabibona ko tuba dufite ibibazo hirya no hino so tukumva yuko tugomba gushyira imbaraga mu bubanyi n'amahanga bwacu ari mu baturanyi ku buryo nta gihugu kigomba gufunga umupaka
ishyaka rya na demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party ryongeye kwiyemeza gutanga umukandida waryo mu gihe andarimo n'amazi igihe avutse yamaze gutangaza ko azashyigikira Paul Kagame umukandida wa FPR Inkotanyi ayo arimo ishyaka rya PSD, PN ndetse na PD Perezida Kagame niwe wabaye wa mbere mu gutanga kandidatire ye akaba yabikoze ku itariki ya 17 z'uku kwezi si ubwa mbere Habineza agiye guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu kuko mu mwaka w'ibihumbi 2017 yatsinzwe ku majwi 0.48% urutonde rw'abakandida perezida bemejwe ruzashyirwa ahagaragara tariki ya 14 z'ukwezi gutaha ku rubuga rwa komisiyo y'igihugu y'amatora Asumta Kabuyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Umugambwe uharanira demokarasi n'ibidukikije mu Rwanda watangaje kandi ko watanze abantu 65 bategerezwa kwiyamamariza imyanya y'abadepite muri bo harimo abagore 30 n'abagabo 35 umukuru umugambwe uharanira demokarasi n'ibidukikije Frank Habineza avuga ko abakandida ku mwanya w'abadepite bagiye bava mu turere twose tw'igihugu buri karere kagahagararirwa n'umugore n'umugabo kugeza ubu kubahatanira imyanya y'abadepite komisiyo amatora itangaza ko yamaze kwakira urutonde rw'abakandida rwatanzwe na FPR Inkotanyi urutonde rw'abatanzwe na EPL n'urwatanzwe na Green Party ndetse n'abagore 20 bashaka kuzohatanira imyanya 24 igenewe abadepute b'abagore Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuve mu Rwanda tuja mu Burundi ahingaruka mbi ku magara no ku miryango y'abihereza inzoga zikaze zitanguye kwibonekeza mu mihinga itandukanye y'u Burundi inkuru Ijwi rya Amerika yateguye ifutse kwa kunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye
Bamwe mu badandaza ibinyobwa bya Burarudi mu Burundi barugaye ubunywero kuko ubu ibyo binyobwa bimaze amezi arenga abiri bitaboneka iruhande y'abo badandaza abihereza ibyo binyobwa nko mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura bavuga ko kwizimya inyota muri kino gihe bitoroshe bagasigura ko aho bakubise ijisho ikinyobwa cya Burarudi bakigura umurengera
cye nka cyo nihereza kanyobwa Amusteri mugabo Amusteri kugira ngo uyironke n'akabare wo ushobora kujya mu kakironke cyo kinyobwa nyobwa amusere wigeze ku 5454 hamwe hamwe urumva ko urasere ntawuzi kibazo byo aba yarahuye naco kugira ngo abanyagihugu tubure ibyo binyobwa
ugeze kumegwa mikuru y'intara z'u Burundi zitandukanye ubona ubunywero bwinshi hibwugaye kubera iryo kena ry'ibinyobwa bya Brarudi abadandaza bibyo binyobwa bakavuga ko ikena ry'ibyo binyobwa ririko riratuma habakora bahomba
nagahombo kanini kuko turashobora gukora ashobora kugenda ashobora guhemba abakozi haba namarwayo ugasanga ni kibazo igikoni biragira ingaruka mbi kuko iyo umuntu aje kugura akaproshete bisaba yuko aronka n'akantu ashobora kunywa kandi ikinyobwa cyose cyose yipfuza apane cyabonye cyari cyo cyose
n'iki gihe rero kubera imvu dusanzwe dukoreramo zisanzwe zizimbye makori ya ubero kumuriha turi ya ubero tukariha na meri mwene impango bene zimpango dusanzwe zinazimbye zimpango zo mwirohero tukuma turiko turariha ku itariki urumva rero n'ikibazo cyasanga umuntu ariko akorera mu buhombe gusa
ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi turi mu bumanuko bw'u Burundi kukubura ibinyobwa bya Brarudi bari bamenyereye abanywanyi b'iryo hinguriro bihereza muri kino gihe ibinyobwa bikaze nka sapo wine n'izindi biri mu macupa atameneka ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bakavuga ko ibyo binyobwa biriko bigira ingaruka mbi ku babyihereza
ingaruka mbi ihari nuko abantu usanga ataco bimari itondo ugasanga baragoyagoye kandi ibyo biyobaga babinywa amasaha yose kuko nakantu umuntu atekera mu mufuko hanyuma ugasanga no gutaha niho gitaha barambarara mu nzira rero nagahombe kukinywa no ku gihugu no ku muryango wiwe
izo pangara dusaba nyuko boze kura kukubera zica abantu kubwishi turatwica no kuri ku Imana kuba
no mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi abahora bihereza Primus ndende canke ngufi Amstel ndende canke ngufi n'izindi zihingurwa na Brarudi batandukiriye inzoga ziva hanze y'igihugu zikaze cane
bisanzwe ice baca bihereza za umva ko ari zanduka nyene birirwa baracisha ku marezo sosiyo mu Burundi ko zibangamiye amagara y'abantu ari nka za kiki ari nka za saporo ari nka za savana n'izindi n'izindi ntiriwe ndavu kandi urumva zirabangamiye amagara y'abantu kuko ugerageje kuraba abazihereza urabona ko ubuzima bwabo butifashe neza
no mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi niko kuko ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bavuga ko ibinyobwa abantu bijukiye byitwa sapo wine kike n'izindi bapfa kuzinywa batazi n'ingene zihingurwa
erega nubwo birafise ingaruka mbi ukanyoye konyene kuko bahora ukanwa kwavanze n'urwagwa ariko kuburyo umutima uca utangura gutera nabi urumva nabyo ne si byiza ukanyoye konyene ko nivyo nabangamiga kubera ibyo bintu tutamenyere utazi n'ingene izo zoga zambigwa urumva nazo ne ziratutera ibibazo
abaminuje mu bijanye n'inyifato ho baremeza ko ibyo binyobwa bikaze abantu bihereza kukubura ibiyeri bya Brarudi bifise ingaruka mbi haba ku magara y'ababyihereza no ku miryango yabo Pierre Claver Ndejimana asanzwe akurikiranira hafi abagendana ubumuga bwo mu mutwe atera kama bihereza ibyo binyobwa muri kino gihe kuhagabira
abarengi batizo kumenya yuko iyo ibintu bihindutse bateza kujyana n'ihinduka ryaje bakumva yuko ibyo bintu byose biza batamenyereye atari kubyitako kuko byitaye ko bigifite ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo no ku buzima bw'imiryango yabo ni ukuvuga ngo bw'izo nzoga barazinywa bamaze kuzinywa ntibashobora kumenya ngo mbega ndataha mbega abantu bafunguye mbega umugore yarutse ateka izuba n'ingorane nyinshi bishobora gutuma n'imiryango izamuka
baba bari basanzwe badandaza ibinyobwa bihingurwa na Brarudi baba bahora bihereza ibyo binyobwa nta kindi basaba nuko iryo hinguriro ryotorera umuti ingorane rifise kugira ngo risubire ku murindi ryahorako
Buraseri twoyisaba icyo yokora yuko yokongereza ingufu igakora nkuko yahora kera kugira ngo abanyagihugu tureke kuguma tujuragirika ku bivanye nuko tuboba turiko turaza kurondera icyo kinyobwa
dusaba yuko bogerageza uko bahora babikora tukora ko amaproduit yose ashobora kuboneka kugira ngo dushobore gutunganiriza uwo ari we wese wahora ahurumbira ngaha kuri aka kabari ko ku njene ashobore kubandanya nkuko byahora
uburongozi bwa Brarudi bumenyesha ku rubuga rw'iryo shyirahamwe kwako mukabanywanye gatahuritse ariko bakamenyesha ko ikibazo bafise ari kibazo c'igihugu kijanye n'ikenya ry'amafaranga y'agaciro mva makungu ubukene bw'ibinyobwa bya Brarudi mu gihugu hagati bukaba kandi butegwa nuko nabike iryo hinguriro risohoye bica bishogwa mu bihugu bibanyi ari byo Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe na Tanzania
Ijuki Amerika turabandenge na makuru tuafitie mulika nukanya. Mushikiriza manza mukuru wa senare muzama kunguma na vya HCPI. Karim Khan asaba umucha manza kumusingira impapuro zo guta muri yompi. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Umushikiranganje ajejwe vya gisirikare Yoav Gallant n'abayobozi batatu mu murwi Hamas ashaka kubagiriza ibyaha by'intambara muri Gaza. Temistocle Mutijima araduha inkuru irambuye.
Mu itangazo yasohoye umushinjacyaha Karim Assad Ahmed Khan akikijwe n'abashinjacyaha bagenzi b'ababiri yavuze ko yashyikirije urugereko rwa mbere ntegura rubanza kubibera muri Palestina ubusabe bwa manda zo guta muri yombi abategetsi b'izo mpande zombi zihanganye. Ibyaha babakurikiranweho bifatiye ku ntambara irimo kuba muri Gaza kuva mu kwa cumi k'umwaka ushize hagati y'ingabo za Israel n'umutwe wa Hamasi. Ku bategetsi ba Israel umushinjacyaha Khan yagize ati:
I can also confirm today.
Nana kwemeza kandi ko uyu munsi nshingiye kumenyetso byakusanyijwe bikanasuzumwa n'ibiro byanjye. Mfite impamvu zifatika zo kwemera ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na Minisitiri w'Ingabo w'icyo gihugu Yoav Gallant bagize uruhare mu byaha mpuzamahanga bikurikira byakorewe ku butaka bwa Palestine guhera nibura ku ya munani y'ukwa cumi mu mwaka wa 2023.
Ibyo byaha umushinjacyaha yavuze ko abategetsi ba Israel bakurikiranweho harimo kwicisha abasivili inzara bikozwe nk'intwaro y'intambara, hakabamo ubwicanyi nk'icyaha cy'intambara, kugabankana ibitero ku basivili nk'icyaha cy'intambara, harimo kandi kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasira inyoko muntu, hakazamo itoteza n'ibindi bikorwa bitari ibya kimuntu nk'ibyaha byibasira inyoko muntu. Mu bindi byaha umushinjacyaha kandi yavuze ko akurikiranyeho Benjamin Netanyahu na Minisitiri Yoav Gallant harimo guteza ku bwenda umubabaro ndengakamere ku mubiri w'umuntu cyangwa se kumukomeretsa bikabije. Umushinjacyaha Karim Khan yavuze ko mu bimenyetso ibiro bye byakusanyije kuri ibi byaha harimo ibiganiro byagiranye n'abarokotse ibi byaha ndetse n'ababyiboneye bikorwa. Hari kandi amashusho y'umwimerere, amafoto n'amajwi, hakabamo amashusho yafashwe n'ibyogajuru satellite ndetse n'inyandiko mvugo z'itsinda rya bamwe mu bakekwaho kubigiramo uruhare. Ibyo umushinjacyaha Khan akavuga ko birimo ibigaragaza uko Israel mu buryo bugenderewe kandi bwitondewe yakumiriye abaturage bo mu bice byose bya Gaza kugerwaho n'ibyibanze umuntu akenera ngo abeho. Ku mutwe wa Hamasi, abategetsi ba umushinjacyaha Karim Khan asabira gutabwa muri yombi ni Yahya Sinawar, umukuru w'uwo mutwe Mohamed Diab Ibrahim al-Masri, umukuru w'ishami rya gisirikare rya Hamasi, na Ismail Haniyeh, umukuru w'ishami rya politiki ry'uyu mutwe. Kuri aba umushinjacyaha Khan yagize ati:
My office submits.
Ibiro byanjye biremeza ko hari impamvu zifatika zo kwemera ko aba bayobozi batatu ba Hamasi bagize uruhare mu byaha byo kwica abasivili b'Abanyayisiraeli mu gitero cyagabwe na Hamasi n'indi mitwe yitwaje intwaro ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu wa 2023, gutwara abantu bunyago hamwe n'ibindi byaha bikubiye mu busabe bwacu.
Ku rutonde rw'ibyaha aba bategetsi ba Hamasi bo bakurikiranweho hazamo kandi kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasira inyoko muntu, hakabamo ubwicanyi nk'icyaha cyibasira inyoko muntu kikaba n'icyo mu ntambara. Hari kandi gusambanya ku gahato n'irindi hohoterwa rishingiye ku gitsina nk'ibyaha byibasira inyoko muntu bikaba n'ibyo mu ntambara. Hazamo n'iyicarubozo nk'icyaha cyo mu ntambara icyarimwe n'icyibasira inyoko muntu. Ku ruhande rwa Israel, ubutegetsi bwamaganiye kuri byakozwe n'umushinjacyaha Karim Khan ibyo bwise igitero gikomeye kandi cyeruye kigabwe kubagizweho ingaruka n'igitero cya Hamas cyo ku ya 7 y'ukwa 10 no ku bantu 128 bajyanywe bunyago n'uwo mutwe. Mu itangazo yashyize ahagaragara bwana Israel Katz, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel, yagize ati:
Mu gihe abicanyi n'abasambanya ku gahato ba Hamas bakorera abavandimwe bacu ibyaha byibasi inyoko muntu, umushinjacyaha yashyize Minisitiri w'Intebe na Minisitiri w'Ingabo ba Israeli mu gatebo kamwe n'ibikoko bibi bisa nk'abanazi bya Hamasi. Urukozasoni ruzahora rwibukwa mu mateka. Nategetse ko hashyirwaho bidatinze ikigo kidasanzwe muri Minisiteri kirimo inzego zose za kinyamwuga kugira ngo harwanywe icyo cyemezo kigamije mbere na mbere kuboha Israeli amaboko no kuyibuza gukoresha uburenganzira bwayo bwo kwirwanaho.
Uyu mutegetsi yongeyeho ko agiye kuvugana n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bikomeye hirya no hino ku isi, akabakangurira kwigomeka kuri icyo cyemezo ndetse bagatangaza ko kabone n'ubwo izo manda zasohorwa batazazishyira mu bikorwa ku bategetsi ba Israeli. Ati:
Nta ngufu na nkeya ku isi zizatuza kugaruza abatwawe bunyago bose no guhirika ubutegetsi bw'iterabwoba bwa Hamas.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye ibyakozwe n'umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu Antony Blinken mu itangazo yasohoye yagize ati twamaganye ibyakozwe n'umushinjacyaha byo kugereranya Isiraheli n'umutwe wa Hamasi biteye isoni. Hamasi ni umutwe w'iterabwoba wakoreye Abayahudi ubwicanyi ndengakamere nyuma ya jenoside yabakorewe kandi uracyafashe bunyagwa inzira karengane z'abaturage barimo n'Abanyamerika.
Tukiri kuri no nkuru mugenzi wacu Idirwema yabajije umunyamategeko Frank Mwine niba hari amahigwe yo gutamira yonke umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu.
Ibibazo byose bituruka ku itariki 7 z'ukwezi kwa 2023 aho umutwe wa Hamasi wateye abantu bari mu myidagaduro barabatwara bamwe baranabica. Ku itariki rero 8 niho bavuga ko Israel nayo yafashe icyemezo cyo kugenda kugira ngo ibohoze abantu bayo. Aho hantu rero niho haturuka iyo byaha Israel imaze kugira gushaka ku nayo ikweyo abantu bayo ivuga ko nabo muri ako kanya bakoze ibyaha bituma abantu bicwa n'inzara abandi babashyira ahantu bakenerwa kubona ibyangombwa bakora n'ibyaha by'intambara aho basinyaga ibintu bireba ibikorwa remezo n'ibyo bita ibyaha by'intambara. Urumva rero abo bantu bose bamwe bararegwa ibyaha bakoze ku itariki 8 abandi bakaranga ku itariki 7 y'ukwezi kwa 10.
Muri ibi byaha byose Israel iregwa urabona ari ibyaha bifatika ku buryo urukiko rushobora kwemeza ko ministri w'intebe ndetse na ministri we w'ingabo batabwa muri yo?
Ibyaha mpuzamahanga bifite ibintu bibiri bigenderaho, bigenda kuri politiki bikagendera no ku bimenyetso bikagendera no mategeko. Iyo tugiye mu rwego rw'ibyaha bifatika Israel iravuga ko yo yageragezaga kwirwanaho kuko yaratewe kandi amategeko mpuzamahanga yemererwa kwirwanaho. Iyo ugiye rero kuri Hamasi bo nabo bavuga ko bateye Israel kubera bo amateka nyina bamazemo, bavuga ko bari bafite occupation no kuvuga ko itakorewe batwawe. Ariko iyo urebye ku byaha bya Israel ifite icyo bita defense. Defense ni ukuvuga ngo ifite ibiro kwidefanda ko yirwanaho. Ikibazo cya Hamas rero igiye kureba bo niyo bashoje intambara kugira ngo bafite impamvu mu mategeko ivuga ko tutabikoze kuko barabikoze, ariko bo baravuga ngo babikoreye izihe mpamvu. Israel ifite impamvu ivuga ko bo birwanagaho. Bisaba rero ko ubushinjacyaha nk'uko bimaze kubisaba, ubwo rero abacamanza bagiye kureba bavuge bati iyo Israel ivuga ko ibyo byaha yetse koko byarakozwe, niba byarakozwe habaye impamvu yo kwirwanaho, iyo se impamvu yo kwirwanaho koko yagendeye mu mategeko. Ibyo rero nibyo bagiye kureba abacamanza nibabona ibyo ubushinjacyaha busaba ari byo bashobora kubitanga cyangwa nibabona atari byo bazitangiye. Banazitanga bishobora kutagira agaciro nk'uko ubundi batangiye kuri Putin cyangwa bazitangiye kuri Perezida Sudan.
Ariko nubwo nta gaciro abantu bavuga ko izo mpapuro ziba zifite, hari ukuntu bikoma mu nkokora abategetsi bamwe na bamwe. Nk'urugero Perezida Putin kuri ubu ngubu hari ibihugu byinshi yikanga kujyamo kubera ubwoba ko ashobora gutabwa muri yombi. Icyo giye kuri Israel yo nabo ntibazisanga bari muri icyo kibazo cyo kwikanga kujya mu bihugu runaka?
Birashoboka. Aho bitandukana na gato cyane nuko ibihugu by'Abanyaburayi n'Abanyamerika n'abanywanyi babo usanga bakije ko Putin afatwa cyangwa izo mapuro zitangwa. Wareba Israel birayeri bishobora kuzagorana kuko biramutse binabaye ibihugu bikikije Israel ni byinshi, wenda Benjamin Netanyahu na Misi Yunga uba tukura kutazaja mbihugu vicheya ibyo ngibyo bakeka wako mishora kubafata. Ariko nk'uko maze kubivuga n'ubundi bituma umuntu mukoma mu nkokora.
Iki cyemezo kivuze iki kuri Benjamin Netanyahu, kivuze iki ku gihagararo cya Israel ku ruhando mpuzamahanga?
Abayizeri cyo nababonyeho iyo habaye ikibazo kireba nk'igihugu bakira hamwe nimumva nubwo habaye icyo bita paniki. Paniki ni ukuvuga ngo basa bisa nkaho bigaragaye nk'abafite ubwoba, ariko bo bahura nabo bagiye gukoresha politike bakoresha imvugo afite. Kandi numvise minisitiri w'ingabo avuga ngo nubwo habe icyo ari cyo cyose nta cyababuza kwirwanaho no kurwanya umutwe wa Hamas.
Frank Mwine, umuhanga mu by'amategeko mpuzamahanga ukaba n'umusesenguzi, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze Edi, nanjye ndabashimiye n'ijwi ry'Amerika. Murakoze.
Ijwi ry'Amerika ni nonga duce dusozera amakuru yacu ya kino gitondo. Mwakoze kudutega biri. Diane ni nahazi n'uwo mwari kumwe kuri mikro. Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma. Tubikebanuye tuyifuriza kubandanya mugira umunsi mwiza mu banyu.